Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika. Mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi. Ubu Ijwi ry'Amerika ritangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva Ijwi ry'Amerika mugikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, nijye uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira gitegurirwa mu Burundi, naho guhera isaa 12 twabateganirije umuziki. Tubaye tubararitse dutangira ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Baramutse nshuti z'Ijwi ry'Amerika, muri kumwe na Aloys Bigirimana kuri mikro. Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu cita ku mpunzi HCR gitangaza ko impunzi ziharurwa mu majana zari zavanywe mu zabo mu buraruko bwa Nigeria ziriko zirasubira mu ngo zabo zari zakuwemo n'ubwicanyi bwakorwa n'abarwanyi ba Boko Haram. Ariko naho biri ku HCR igabisha ko hatari bwagere ko basubira mu mihana yabo n'ibisagara babamwe kuko hatagira ibyankenerwa kugira bashobore kubaho neza. Ivyo bibaye inyuma yaho igisirikare ca Nigeria kigaruriye uturere tutari duke turi mu buraruko bushira ubuseruko bwa leta ya Borno yahora mu minwe y'umuhari wa w'iterabwoba wa Boko Haram. Muvugizi wa HCR Leo Dobbs amenyesha ko benshi mu bari bahunze bagizwe n'abagore, abana hamwe n'abageze mu zabukuru. Amenyesha kandi ko uwo murwi w'abantu ubangamirwa n'indwara, kandi ko mu gihe batoronswa aho baba imfungurwa, amazi meza hamwe no kuvurwa neza vyoba bibi cyane. HCR igereranya abanyagihugu barenga imiliyoni 2.5 ko aribo bahunze ubwicanyi bw'umuhari wa Boko Haram mu buraruko bwa Nigeria kuva mu mwaka wa 2014. Iki gitigiri kikaba kirimwe n'abashika 190,000 bo mu bihugu bya Cameroun, Niger hamwe na Chad. Inama nshingamateka ya Leta z'Ubumwe za Amerika yaremeje kuri wa gatanu itegeko riha uburenganzira imiryango y'ababuriye abawo mu bitero by'iterabwoba byabereye muri Amerika ku itariki 11 z'ukwezi kw'icenda umwaka wa 2001 bwo kwitwarira Leta ya Arabia Saudite yagirizwa kugira uruhara muri ivyo bitero. Ni mu gihe benshi mu banyuruje indege zakoreshejwe mu kugaba ivyo bitero barabanyagihugu ba Arabia Saudite. Iryo tegeko ryemejwe haheze amezi 2 inama nshingamateka ya Amerika isohoye raporo yerekana uruhara Arabia Saudite ibifisemwo, ariko Arabia Saudite yo yamye ihakanye ivyo vyagirije. Iryo tegeko ryemejwe kandi mu gihe Perezida Barack Obama yamaze gutangaza ko atazoritera ku mukono mu gihe afise amakenga ko bishobora gutosekaza imigenderanire ya Amerika hamwe na Arabia Saudite. Ivyo ibiro vya Perezida Obama bimenyesha kandi ko ivyo bishobora gushira Amerika abanyamerika bari mu mahanga mu ngorane, kandi bishobora kugururira imiryango ibindi bihugu byo kwitwarira Amerika kuvyo ishobora kuba yagirizwa n'ayandi makungu. Kuri aya makuru nyene, umurwi w'iterabwoba wa Al-Qaeda usaba abayisilamu kwifatanya n'imihari y'iterabwoba kurwanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe Amerika yibuka imyaka 15 iheze hazoba ari ku munsi w'Imana habaye ibitero by'iterabwoba i New York no ku biro vya Pentagone. Muri video yasohotse Al-Qaeda ejo ku wa gatanu, indongozi yayo Ayman al-Zawahari yamenyesheje ko ivyo bitero vyerekana ko abayisilamu bafise ubushobozi bwo kwivuna umwansi. Baranavuga ku macakubiri y'amoko ari muri Amerika, agasaba abirabure b'Abanyamerika kwinjira mu idini rya Isilamu. Abategetsi bo mu bushikiranganji bw'umutekano wo hagati muri Amerika baragabisha ko Al-Qaeda ishobora kugaba ibindi bitero nk'ivyo ikoresheje indege z'ubudandaji mu gutera inyubakwa hamwe n'ibibanza bikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwishiramwe mpuzamakungu ONU amatora yandi yabaye kuri uyu wa gatanu yerekana ko umunya Portugal Antonio Guterres ariwe ashobora kuzosubirira Ban Ki-moon mu mabanga y'umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ONU. Antonio Guterres w'imyaka 37 y'amavuko bubaye bugira kane azi imbere y'abandi bakandida 10 bariko bahiganirwa ico kibanza mu matora yo mwibanga ariko atunganywa na ONU i New York. Ayandi matora agira gatano azoba ku itariki 26 z'ukwezi kw'icenda. Uzotsinda azoshirwa habona mu ntango z'ukwezi kw'icumi kuza. Abadiplomati bo mu bihugu bitari bike baramaze kugaragaza ko bashigikiye Guterres ku buzobere afise kuko yatwaye HCR imyaka itari mike no kuba yarigeze amabanga akomeye mu gihugu cya Portugal mu myaka y'1995 n'1995 n'imyaka y'2002.
Turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri aka kanya. Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ubu reka tubareke mukurikira ikiganiro cy'ubuzima kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabara mukije gwaruka namwe bwe mwese bakunzi bibiganiro by'ijwi rya Amerika. Uguteba kwibaruka ikibondo hagati yabubakanye kurava kumvu zinyuranye ukutaja mu butinya nka kumugore hamwe n'uko umugabo ashobora kuba afise imbuto zidakwiye ni zimwe mu zizi imbere nk'uko ishami rya ONU ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS ribimenyesha. Indwara zimwe zimwe nka idiopati obstruction hamwe na varicocele ituma amatenga twa y'abagabo zimba nazo nyene ziragabanya amahigwe yabubakanye kurondoka kare. Ukurengegwa n'imyitwarariko igizwe n'ingorane zitavana ko ni yindi ntambamyi itevya abakenyezi gusama. Uko ibintu biri zunyugwa nuko naho abari mu gihe cy'agasamo bitaba bigikunze ko asama nkuko ishira hamwe y'abanyakanada yigisha ibijanye n'ubugumba asesi ribivuga. Urugezo rw'imbuto zirenga miliyoni 5 nizo zikenewe ku mugabo kugira ngo aronke amahigwe ya hafi yo kurondoka. Kubw'ivyo mu gihe umukenyezi atakibazo afise mu kiringo cy'umwaka umwe aba yamaze gusama nk'uko OMS ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi rivyemeza. Icyo baciza nuko abubakanye bo kwamabarangura amabanga yabubatse na cane cane mu bihe byegereje ihishira ry'akabuto k'umukenyezi nk'uko abahinga mu bijanye no kuvura ingwara z'abakenyezi bo mu gihugu cya Canada babihanura. Ku isi nzima hagati y'ibice 15% z'ingo zubatse nizo zihanzwe n'ingorane z'ukutaronka ikibondo kare. Uko ibintu biri ni ngombwa ko umugabo n'umugore bokwama baje inama ku nyifato nziza yobaranga batarinze guhemukiranira nk'uko bihanurwa n'ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi OMS. Nk'uko muvyumva mu kiganiro kira cuno musi turabira hamwe ibijanye no guteba kwibaruka kububakanye. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira. Mu gutangura ikiganiro cyacu nyezina tegamatwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go muri zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira inyifato ibereye kububakanye kugira ngo bagwize amahigwe y'ukuronka ikibondo. Ruganira na mugenzanje Haisa Liliane Inamahoro.
Ntabwo itanga bafise kubera umwana atangwa n'Imana gusa mugabo bakoreshe bajeje bakazagisha amaexame bakaraba katangwa n'imafise.
Nobona yuko kwegereza Imana bagasenga kuko Imana ishoboye byose nitanga abana ko nibibumbira ehavya Imana.
ikintu cha mbere bokora bobanza kugira umwumvikano hagati yabo kujya bumvikana bwa mbere bakironderana no muri ico gihe cibihe bigoye bakabandanya bumvikana
ikindi bokora nuko bokwegera abandi byabita bagoye gatonya baratoba bararonka bakabayimanura ukuntu byagenze
nuko barangura amabanga yabubatse ataco bakoresheje nk'igikingirizo
barateze bakarigira n'ubuse no kwihangana byiza umuntu yamaze kubona ko umuntu atevye gusama yofata umuntu akihorera bakazorindira bayibonye igiye imbere nyene yasama
abo bakanye n'isano ntacho bafite bogira ngo baronke umwana bitagoranye barindiriye bakabona byagoranye barivuze bivuje bakabona ntibirakunda umugabo akamenya ko atari umugore ategerezwa kwivuza ngo si washaka kutavyara wenyene akamenya ko n'umugabo ashaka gusanga atavyara hama cyo barindi
Rimwe na rimwe ihungabana y'inkabura mubiri bita hormone rirabuza umukenyezi kurondoka kugihe naho aba yarapimwe n'abaganga bagasanga komeye itekane ukudashavura hamwe n'umwizero ni ngombwa kububakanye kuko vyongereza amahigwe yo gusama imbanyi nkuko ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi OMS rivyemeza mu buzima bwa misi yose byo bavyiza ko abubakanye wo kubahuka kuya aga n'icuti hamwe n'abagenzi ibijanye niteba ryo kurondoka kw'imiryango muri rusangi ivyo biraheza bikabafasha kutikumira canke kwikengera nkuko abahinga banonosoye ibijanye n'inyifato n'imibereho y'abantu bo mu gihugu cy'u Faransa babihanura duhakanya mugenzanje Haisa Liliane inamahoro adushikirize inkuru ya dutohoreje mu mazone agize igisagara ca Bujumbura kubijanye no guteba kwibaruka kwabubakanye
abo twakuriye rimwe barabyara nanje bakaguma banuka nkababara nyene
uguteba kwibaruka birahungabanya ubuzima bw'abubakanye atwovuga nk'ivyimviro vy'urutavana ko bivanze n'umubabaru renze hamwe n'agahinda ko kutabonwa neza mu kibano nkuko vyashikiye umupfasoni Chancela Uwimana aba muri zone Kanyosha inyuma y'imyaka itatu atararonka ikibondo Ukwama abatevye kuronka imbanyi babazwa mu bantu igitigiri c'abana bamaze kuronka biratuma rimwe na rimwe babesha akarorero ni Charlotte Gateka yatwiganiye ko yama yibesheye ko afise abana babiri kandi atanu umwe araronka uruvugo rwo mu kibano ni yindi ngorane kubatevye kuronka ikibondo Chancela Uwimana yababajwe cane nuko bama bamwikeka ko yakoroje inda canke ko yoba yafashe uburyo bukinga gusama imbanyi akiri inkumi
yarambaye ko natebye gusama abantu bakaje banuka ngo ndi ngumba jewe ngo muhungu ngo nanyirukane ngo sinzara anje nkabwira ati je ndabyara sindi ngumba kubyara bitangwa n'Imana
byongeye imiryango yatevye kuronka umwana irakumigwa mu buryo butagaragara aha twovuga nko kudatumigwa mu manza zerekeye abana nkuko twavyiganiwe na bamwe mu batevye kwibaruka amatohoza twakoze atwereka ku kibano gikumira batevye kuronka abana mu ntumbero yo kutabakora mu nkovu abatevye gusama imbanyi umuganga arabaha ikiranga misi cukurangura amabanga yabubatse kuko vyongereza amahigwe yo kuronka ikibondo abo twayadze baritwararika kubishira mu ngiro naho bitaborohera igihe c'ubutinyanka ku mukenyezi kimutera umwiheburo co kimwe n'uwo bubakanye dutega amatwi uyu mugabo twayadze atashimye ko tumuvuga izina
bonye agiye muri byo bihe by'ubutinyanka je ndumva ko kugeza ubu atake nuko akirahinduka umva ntibinezera cyane ariko inyifata hinduka gatoya mugabo bikacha bimvamo ikintu kiba kenshi ndumva ngo ndaka ari barutse ako je ntiyabimbiye kandi ko tumenyeranye haza nkibaza nti kubirengera nganga banga kubimbwira kubera bibaza uko kubura byonca intege ariko jewe ntangorane vraiment
amakuru dukura mu batevye gusama imbanyi atumenyesha ko igihe cyo kwitura abaganga kiva ku mvuzo zitandukanye kuri bamwe n'umwiheburo uro kubandi n'ukuremegwa n'uruvugo rwo mu kibano ku ruhande rw'abaganga bahanura kunyarukira kwa muganga inyuma y'amezi atandatu ku mugabo n'umugore babana imisi yose ubukene bw'amafaranga butuma imiryango ifise ikibazo cyo kuronka ikibondo itorohegwa gushikira abaganga b'abahinga aha ni mu gihe atabaganga b'abahinga mu kuvura indwara z'abakenyezi bakorera ku mavuriro mato mato ya leta umviriza muganga Moyize Nduwarugira akorera ku vuriro rito ry'umuryango utabara imbabare kwa Rouge ryo muri zone Kinindo
iyo ngorane yo kutabonana n'uwo muganga yabinonosoye irahambaye cyane kuko ashobora kubana navyo kumbure iyo abonana n'uwo muganga yabinonosoye yo shobora kubona igituma y'ivyo bintu ariko agumye muri ayo mavuriro mato mato canke kuri ivyo bitaro bitagira uwo muhinga gutora igituma ntivyoroha.
Ingorane y'uguteba gusama ishobora kandi gushikira n'abakenyezi bamaze kuvyara. Justine Nduwimana numwe mu bakenyezi afise umwana w'imyaka 10 ariko bitarakunda kwa mukurikiza nkuko yabitwiganiye. Impanuro ziratangwa n'abaganga kububakanye bafise ikibazo cyo gusama. Atwovuga nko guheba inzoga nyinshi zambiye hamwe no kwirinda ifungurwa zongereza ibinure byinshi mu mubiri nkuko tuvyiganirwa numwe mu bazironkejwe Matias Ntahondereye. Bumwe mu buryo bwo gutandukanya ivyaro buridogegwa n'abakenyezi ko batera ubugumba. Justine Nduwimana yibaza ko akanyuzi yakoresheje inyuma yaho yibarutse umwana wa mbere ariko katumye amara imyaka 7 adasubiye gusama agakuyeyo. Uburyo bwo kwirinda gusama imbanyi ntibubuza umukenyezi gusama mu gihe yabuhagaritse nkuko bivugwa na muganga Jean Odette Niyongere yanonosoye kuvura indwara z'abakenyezi. Ababanyi b'imiryango yatevye gusama bahanura bagenzi babo kutayongerereza umwitwa kwarariko gusama. Christine Gatore numwe mu babanyi b'imiryango yatevye kuronka ikibondo.
Ntumwite ngumba kuko hari habibaruka haciye imyaka 10 bibaruka ikibondo kandi bagahorera rimwe amarira barize yuko tabararonka ikibondo. Nukubona yuko umuntu amaze umwaka imyaka 2 3 10 ataravyara suwo guhebura.
Twibutse abubakanye batararonka ikibondo ko bokwirinda kwihebura kuko biri mu nzitizi zibabuza gusama. Tumenyeshe ko amazina twakoresheje muri no nkuru ari amomekerano kuko abo twayaze batashimye kwivuga amazina.
Ukwisanzura nko gufata ingendo hamwe no gutegura imigambi y'iterambere mu rugo kubandanya ukuri kwamye. Ivyo bigabanya inyitwarariko ituma umukenyezi adasama hakiri kare. Ingendo mweniyo irongereza mahigwe yo kuronka ikibondo ku bice 60% nkuko vyemezwa n'icicaro cy'ubuvuzi bw'amagara y'abantu cyo mu Bufaransa. Mu bihugu biteye imbere abubakanye batevye kurondoka bifatiye ingingo barabaha umwana barera bamukuye mu irerero ry'imfuvyi bakamufata nk'uwabo. Ivyo biraheza bikabaha kwama mu munezero n'urukundo bivuye kuri ico kibondo nkuko inkuru dukura mu bihugu nka Australia hamwe n'Ubutaliyano zivyemeza. N'ubunyene duhi jambo mugenzanje Kaisa Liliane Inamahoro adushikiriza ikiyago agirana n'umuhinga yanonosoye ibijanye no kuvura indwara z'abakenyezi muganga Jean Odette Niyongere kubijanye n'inyifato ibereye kugira ngo abubakanye baronke ikibondo hakiri kare.
Muganga Jean Odette Niyongere ndabaramukije.
Ndabaramukije.
Ijambo ubugumba risigura iki?
Kugira umuntu uvuge ko ari ngumba nuko woba warahebuye ko atagishobora kuronka umwana. Umukenyezi n'umushinga ntahe wiwe tuvuga tuti batevye kuronka imbanyi.
Harabo twayaze batubwiye yuko imbere y'imyaka 2 bababwiye ko baba bihuse kwivuza. Namwe niko mu bivuga nk'umugabo.
Imbere y'amezi 6 novuga nti baba bariko baratangura kwihuta nivyo mugabo mu myaka 2 bavuga ati bihuse kwivuza ngo bashaka kuvuga ati bihuse kwihebura.
Bigaho bari bimenyetse umuntu ashora kumenyera ko ubugomba
kenshi benshi babara abantu ibihimba byirondoka byabo bimeze neza mugabo bagateba gusama kumvo nyinshi zimwe zishora kwa zijanye n'ingene baremwe n'ingorane bagiye baragira nkabijya byitwa ama infection.
Yabubakanye bipimishije bagasanga nta numwe afise ingorane ariko bikanka ko bavyara ivyo biba vyagenze gute.
Hari ivyo ubona vy'ukuri ko utabona igituma kandi barabaho abo rero kenshi urababwira uti genda murindire bimeze neza.
Bajya baherukira umwana umwe gusa ntibasubire gusama yindi mbanyi bavyagenze gute.
Ingwara umuntu ashobora kugwara yaramaze kwibara kuwa mbere ingwara zigatuma adasubira kuronka undi mwana. Umushinga ntahe nawe nashobora gufatwa n'ingwara badashobora kuronka iyindi mbanyi.
Mbega bajya usanga bubakanye ugasanga ntibikunda yuko bavyarana hagati yabo mugo umwe wese agiye hanze bigakunda yuko avyara bigenda gute.
Urashobora gusanga uwo mushinga ntahe afise akanenge gato n'umukenyezi akagira kandi kanenge gato hanyuma kuko bahuye mwese afise akantu katameze neza kagacika akantu gakomeye ariko bose boshobora kuvyara. Bavana rero yahura n'ubundi ameze neza cyane ako kane gatagafise ugasanga birakunze nk'uko bagumanye kenshi bashobora gusanga baratevye muga bagatenda bakaronka umwana
umuntu ahibura ryari yuko atazovyara
ahibura ko atazovyara igihe cyo kuvyara gihetse mu kuvuga aciye
muganga Jean Odette niyongere ndabashimiye
ndabashimiye namwe murakoze
ari caremwe saje inyuma y'ibindi byose
arakoze Haisa Liliane inamahoro kuri ayo majwi nico kiyagwa dushikirije tumira amate gato mukumviriza karirimbo gahayageze umuvyeyi yareze neza
cyagihe imana yarema umukenyasi yari ipfuza kwishura
Kwibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro arikira cijwi rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no guteba kuronka ikibondo kububakanye. Gwaruka ntimurambigwe gume hafi ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe no mutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Nabo nyene.
Mbaza ndakwishura.
Nagomba kubaza muganga bigenda gute umugabo baratevye kuronka ikibondo
ko ku mugabo twovuga vyinshi urashobora kuba bitewe nuko ihingurwa z'imbuto ari nkeya kumvo zitandukanye bega mu buto bwiwe hari amasamba bwika yagwaye ni ikintu gikomeye gituma abagabo badashobora kwibaruka Mbega iyo bayarabazwe no kuvuga baramucije imbugita mu bimba bimwe bimwe by'umubiri wiwe ivyo byose rero nta handi bashobora guterenyisha atari kwa muganga
mbaza ndakwishura
Nesha kubaza igituma bamwe bavugwa kugira ngo baronke abana bigakunda n'abandi bavugwa bikanka burundu.
Ego cyane nuko usanga ikibazo cari hagati y'abo bantu bomi ko ari babiri catorewe inyishu uwo muti wakoze n'abandi usanga nka karatwutanga ari umugore afise ikibazo ushobora gusanga yaragize ingorane y'ukuntu imiringoti inzana amagi yagize ikibazo ikaba idakozwe neza kandi byo ugasanga ni ibintu afise kuva mu buto bwiwe niko yaremwe cyangwa sanga umugabo yagize ikibazo kwera ingwara agize canke yagize impanuka mu bihimba vyirondoka vyiwe biragize inkurikizi zitandukanye rero vyose ni kwa muganga ariko bagiye hamwe bagahetsa bagashigikirana bagatahurana kugira ngo baheze bagumane ugo rukundo rwabahujije n'abadashoboye kuronka ikibondo
Gwaruka ntimurambigwe n'ubunyere muganga Anita Munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
ashaka kubaza muganga ubugumba burashobora kuva koko umuntu yoba yaranyoye ibiyayura mutwe canke yoba bifata muri ico kiringo ariko akarondera gusama
biri mu bintu vyerekanye yuko cane cane abagabo bashobora kugira inkurikizi mu kuronka uruvyaro rero ivyo vyose murazi ko umubiri wacu ugizwe n'ibintu bitandukanye cane urashobora gusanga muri ivyo vyose anwa biyayura mutwe canke izo zonga nyinshi bigize inkurikizi mu bwonko hama vyose bikaca bituma no mu bihimba vyirondoka bishikiriwe kwera inkurikizi z'ivyo bintu vyose afata
mbaza ndakwishura
Ujya muti ugutandukanya ibyaro uratuma umuntu adasubira gusama
bakenyezi urya uwakwakiriye wese yakumvirije araheza akabona ati ubu buryo burabereye umubiri wawe ubundi nabwo eka ntagushobora gufata kuwera ibi nibi rero nico gituma burya bama basaba abakenyezi ko mwobanza mukaja kwa muganga imbere gufata ubujye bwa gutandukanya ibyaro kuko hari abantu benshi bavifatira bonyene batabanje guhanuza umuganga
mbaza ndakwishura
kuba ikomba ni ngwara
kuko umuvyeyi abazi yuko ameze neza abona yuko ashobora gusama akarengera ko asama ntavyare ico gituma ubona hari abaganga banonosoye kuvyerekeye abakenyezi n'abagabo bafise ingorane z'ukuronka ibibondo kugira babafashe baronke amahigo yo kubona ikibondo rero no kumenya yuko umuntu ntibivirengagiza abibonye kandi akaba yifuza ikibondo agira uko ashoboye kugira ashobore kukironka
kiganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubunyana muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
muganga nashaka kubaza abajya bari batevye kuvyara gace bavyara ubushuri abana batatu canka masi byavyagenze gute
nivyo cane gose birakunda gushikana cane cane babandi baba bakurikiranye kwa muganga ko ingwara yawe y'ubugumba ari umugabo canke umugore bakamushira ku miti ha mugasanga iyo miti irabahaya amahigwe mbere ikayigwiza kabiri canke gatatu kugira baronke ibibondo n'usanga rero ubona havutse amahasa canke ubushuri ariko si kuri bose harabandi bishika uko nyene ugasanga nta miti yafashe nta n'ingorane y'ubugumba afise araronse ubushuri canke amahasa
mbaza ndakwishura
nizahe nyifata umuntu yoshobora kugira ngo muri kazoza kiwe canke mu rugo rwa zoshobora kwibaruka nk'abandi bavyeyi adatevye
birasabwa yuko mubaho neza mufungura neza mukagira imimenyerezo ibintu bikenewe kugira umuntu agira amagara meza hama iyo ugize ikibazo na gitoya kubihimba byirondoka ntubaze mugenzawe ahubwo iruka kwa muganga umubaze aguha umuco muri iyo ngwara yawe ntuzuheze ugira ingaruka zitandukanye ku rubyaro rwawe
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu ahayu gwaruka n'ubunyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo gahayagiza umuvyeyi yareze neza Duhi jambo abanywanyi bacu umunywanyi yatwandikiye atubaza ati mbega umuntu amenya ko atakaje ubusugi mu gihe agize amabanga mpuza bitsina akava maraso gusa iyo atamaraso avuye nce niziba zacitse utwaye kinga naho muganga Anita Munyana duhera inyishuye munywanye
nibaza yuko ushase kuvuga ku mukenyezi kubyerekeye gutakaza ubusugi nivyo yuko hari abatakaza ubusugi mu gihe bari kwararunga amabanga mpuza bitsina ubwa mbere bwabo canke ubwa kabiri biva n'ukuntu uwo muntu baryamanye yavyifashemo birashobora no gushika yuko ntava amaraso kuko ukuntu yavyifashemo uyo bariko bararangurana amabanga mpuza bitsina nivyo yuko bavuga ati umukobwa ari karanyonga ikinga aho ushobora gusanga kujya kuntu ayitwara agenda rihindukiza kuko nagace k'umubiri katari kure cyane gashobora gusanga kariciye ko nyene kwera ivyo byose abarimwo rero nivyo yuko abakobwa bamwe bamwe batakaje ubusugi bwabo kwera bariko baratwara amakinga kandi ari byo bintu bakoresha mu buzima bwabo bwa misi yose igihe kinini iyo
Mwuko musanzwe mubizi, ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahugwaruka rutanga insiguro ku myibutse y'abasokuru uno musi uvuga uti uza gukira ugwimo agwima ururimi bikubwiye iki
bisigura yuko umuntu nk'ubu ari ibintu bishobora kuguteranya ushobora kuvyinumira
bikubwiye iki
uja gukira ugwimo yirinda abagenzi bawe uvuga makenye ukitonda muri byose
bikubwiye iki
uwanka ugwimo agwima ururimi uwo mwibutsa uvuga ko iyo wanka ugwimo wirinda ico cyose cyotuma haba ugwimo bikuvuye ko kugukoreshwa mu buryo butandukanye two kwirinda imvugo ituma turabana ari bicanke ducanemo
arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese nariko muradukurikirana. Uno musi tukaba twashimikiye kubijanye no guteba kuronka ikibondo kububakanye. Nshimiye Kaisa Liliane n'amahoro yafashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kiganiro kira twandikire kuri burundi@gmail.com canke mutwakure kuri 68319151 canke kuri 75994971 kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda ndabaseze mvuga nti naho ubutaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri